Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Mwiriwe nchuti na nguwa kunzi bagadio Nzamba gateka kawe kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa mbere n'igenekerezo rya 11 Kigarama mwaka 2023 amakuru twateguye tuyahera ku ngingo nkuru uzikurikira. Yakumunani irarumanye kuri igenekerezo rya 11 Kigarama habaye ubwicanyi bw'agahomera bunwa mu makatsi amamwe y'igisagara cya Bujumbura. Ubwicanyi bwakozwe n'inzego za leta bwahitanye abarundi isinzi munani kavibe ruburanira imiryango y'ababuze ababo. Ruvuga ko abakoze ubwo bwicanyi bazoteba bagashengezwa imbere y'ubutungane mpuzamakungu. Baratabariza abagenzi babo ko bashobora kugirirwa nabi umwanya wari wose. Abo nabo n'abasirikare barenga 500 bashikanywe mu Burundi kuri uwa gatandatu uheze bavanywe Igoma muri Congo bagirizwa ko banse kugwanya umuhari M23. Muraza kumva uko byifashe aho bugaraniwe kuva abashitsi. Abagendesha amamodoka mu Burundi nabo ntibagirayo bacira nayo bamira kubera ubukene bw'igitoro bwabaye ndanse mu gihugu. Ubuzima bw'igihugu busa n'ubwahagaze kuko abantu n'ibintu bidashobora kunguruzwa. Hariho abirirwa baraja kukirondera mu gihugu cya Congo ariko nawe nyene ntikiboneke. Kaze mwese muraza kumva nayandi twateguriye murano makuru mwidoni.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nasubiye kubaramutsa. Imyaka 8 nari meje kubabwira irarumanye habaye ubwicanyi bw'agahobera munwa bakozwe n'inzego z'umutekano mu makartie ya Ngagara Nyakabiga na Musaga hari ku igenekerezo rya 11 Kigarama mwaka 2015 inyuma y'igitero cy'umugwi wabitwaje ibigwanisho wagize ku makambi amwamwe mu gisagara cya Bujumbura. Ubwo bwicanyi bukaba hanini bwahitanye imisore yaba muri ayo makartie ya Mirije Kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Olivier Gakima abitwibutse.
Igitondo cyo kuwa 11 Kigarama mu mwaka 2015 nticari cyoroshye ku banyagisagara bo mu makartie cyane cyane ya Ngagara Nyakabiga na Musaga aho bavyutse bakirwa n'urwamo rw'amasasu imivyimba yuzuye hirya no hino mu mabarabara. Ibyo bikaba byabaye inyuma y'igitero c'abantu bitwaje ibirwanisho bari bahejeje gutera amakamba ne y'igisirikare. Ikambi yo mu Ngagara ishure rikuru rya gisirikare ISCAM, ikambi babikamo ibikoresho Kambaz, n'ikambi yo kumujejuru mu ntara ya Bujumbura. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi w'ico gihe Colonel Gaspard Baratuza yamenyesheje ko abo bateye bashaka gusahura muri ayo makambi ibigwanisho n'amasasu kugira baje gufungura abanyororo bari bafungiwe mu mabohero atandukanye. Akaba yamenyesheje ko muri ico gitero abagwanyi 12 bahasize ubuzima, 21 bagirwa imbohe. Inyuma y'ico gitero inzego z'umutekano cyane cyane igipolisi caciye cirara muri ayo makaritie yiswe ko yagwanije Kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza aho binjira mu mazu bagasohora abagabo bakabarasira hanze. Abantu barenga 90 nibo boba baramenyekanye ko bishwe. Bamwe mu banyagihugu bakaba bavuga ko abakenyezi n'abigeme bafashwe ku nguvu muri iryo sakwa n'igipolisi bongera baranasahurwa ibyo basanga mu mazu. Ibyo bitero bikaba hanini byaraba cane cane imisore. Abaguye muri ivyo bitero bakaba bahambwe mu binogo rusangi. Tayahabwishiraho umugwi ujeje kugira amatohoza kubijanye n'ico gitero no kuraba koko ko harabashinguwe mu binogo rusangi kwigenekezo rya 17 Kigarama. Mucegeranyo uwo mugwi washize ahabona kwigenekezo rya 10 ntwara nte mwaka 2016 wamenyesheje ko ico gitero cagizwe n'abantu batashoboye kumenyekana kandi ko abahasize ubuzima ari 79 abapolisi 4 n'abasirikare 4. Ico cegeranyo kikaba cavuze ko atabantu bahambwe mu binogo rusangi ko abahasize ubuzima bahambwe mu matongo y'abapfuye asanzwe azwi. Amashirahamwe yaharanira agateka kazi na muntu nka Amnesty International akavuga ko byari bigoye kumenya abahitanywe n'ico gitero kuko atabyigenge bwo gukora amatohoza bari bafise.
Olivia Kwima urakenuye wabakoze ubwo bwicanyi bwa nkomera bunwa nti basite bose bitebite buke intahizo bakubita mu gahanga ibyo bivugwa na Gustave Niyonzima arongoro nani ngo mashiramwe aburanira abashikiwe n'ivyago Savibe aho avuga ko ubutungane muza makungu buzokora kandi ko ubu intambwe iyo dosiye igeze ko ishimishije kurikira umushingwa manza Gustave Niyonzima
ibyaha byakozwe ni ibyaha bitagirirwa ikigongwe kandi bidahera ngo bigire ico no vuga nk'idere yavyo yarahe rero bitebe bitebuke abakoze ibyo byaha byagahomera abantu wakora iyo tariki ya 11 rikira ku tariki ya 12 mu kwezi kwa 12 mu 2015 bazoteba bafatwe kandi intahi bakubite mu gahanga ntibanezerwe ibihe byose birahinduka ama rero ubutungane impuzo makungu mpana vyaha biciye ku birego vyamashira hamwe adakengurukira ivyicaro vya politiki bugejeje ku ntambwe ishemeje amatohoza yerekeye ayo mabi yagahomera bunwa yabaye kanatsinda ubutungane bwo mu gihugu bwo ntibwashoboye gukora akazi kabwo bwarabirengeje ku ruho rw'amazi rero imiryango yababuze twoyimenyesha yuko ubu bazotinda bakaronka ubutungane kandi intahi kaganza ku ruhande rwabo
turabandanya n'amakuru twateguriye abasirikare b'abarundi barenga 500 bavuye Igoma bagirizwa kwanga kuja guhangana n'umuhari M23 bashikanywe mu Burundi ku mugoroba ku munsi wa gatandatu bugaraniwe mu ikambi yo kumuzinda na mujejuru aho atamusirikare yemerewe kubegera kiretse abo mu iperereza rya gisirikare abasirikare bagenzi babo bakaba babatabariza bavuga ko bashobora kugirirwa nabi bofis niyongere mu idonido
abasirikare bose batahukanywe ku wa gatandatu uheze no kuwimana bari mu bibanza bine ivyo kumuzinda mujejuru batayo police militaire mwirohero hamwe no mu ikambi ya Cibitoke bita batayo 112 amakuru atangwa n'abaserikari yemeza ko abari kumuzinda barengirana na 20 bashikanywe ku munsi wa gatandatu mu ijoro baciye bakwa inkoho bambugwa n'umwambaro w'igisirikare cya Congo FRDC bari bambaye basigarana udukabutura tw'imbere hamwe n'imipira y'imbere bugaraniwe mu ngoro y'amanama ya batayon je nidokomba yo kumuzinda muri iyo nzu nta musegetera nta byo kuryama ko canke kwifuka bafise baracunzwe kandi bemerewe kuvugana n'uwundi muntu numwe kuva kuri uwo w'Imana icegera cyo urongo y'iperereza rya gisirikare yabasabye ko bokwandika ibirego bijana mu butungane bwa gisirikare abasirikare bakaba babwiye iyo ntwaza ngabo kw'igikorwa bahawe cabananiye kuko basanze umwansi babatumye guhangana abarusha inguvu baca basaba gusubizwa umwambaro w'igisirikare cy'u Burundi n'umuheto ngo basubire ku kazi abari ku mujejuru muri batayo 122 nabo nyene bamerewe nk'uko abambere bamerewe abo kumuzinda kandi nabo barenga ijana kumuzinda baribwa n'imibu bakabura uko bagira mu gihe kumujejuru naho imbeho itaborohereza muri batayon police militaire hari abarenga 150 hakaba harimo intwaza ngabo zirenga 15 nkuko amakuru atangwa n'abasirikare abivuga nabo nyene bakaba barambuwe ibyambarwa nkabo kumuzinda no kumujejuru abatahukanywe kuri w'Imana barenga 200 babwiye gusubiza ibigwanisho no kwambura umwambaro w'igisirikare cya Congo bararahira ko badashobora kwambura umwambaro w'igisirikare cya Congo FRDC batawukabye n'uw'igisirikare cy'u Burundi n'inkoho ngo bategezwa kubakabira canke bagumane izo basanzwe bafise abasirikare baciye bajanwa mu ikambi ya Cibitoke bose baracunzwe kandi amakuru atangwa n'abasirikare avuga ko abasirikare bose basaba gusubizwa iteka bagasubira mu kazi ka gisirikare mu Burundi kuko ibikorwa batumwe mu ntara ya Kivu mu buraruko byabananiye mu gisirikare cy'u Burundi n'ubu akaba aragacerere kuri ayo makuru yose atangwa n'abasirikare
arakoze rabo ofise niyongere hariho nabandi barundi bimunzi baba cyane cyane mu bihugu bya Canada na leta zunze ubumwe za Amerika bategerezwa gutahukanwa ubutungane bukaba kubita intahe mu gahanga kubera imvugo zabo zibiba ugwanko n'amacakubiri ibyo byasabwe na Jean de Dieu Mutabazi yarongoye umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya ibyaha by'abanyabwoko ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha bikoregwa kiremwa muntu yabivuze mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe kugwanya ivyo vyaha n'ikigenekerezo rya 9 Kigarama kumwa gutashe Jean de Dieu Mutabazi akaba yasavye kandi leta y'u Burundi ko yokwemeza ko bwicanye bwabaye mu mwaka w'1972 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu kurikira warongoye uwo mugwi mu Burundi Jean de Dieu Mutabazi.
Inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihunya bwoko ibyaha biturutse ku ntambara n'ibyaha bisindikaza agatera kazi na muntu itangaje ibi bikwirikira. Iriya mirije yivuye inyuma kandi irateye ibyatsi. Imvugo ibiba ugwanko rw'amacakubiri ikoreshwa n'impunzi zimwe zimwe z'abarundi ziri cyane cyane muri Canada no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igasaba ubutungane bwo mu Burundi kubahasha no gusaba ko batahukanwa mu Burundi. Ubwa kabiri, irasaba Leta y'u Burundi kwemeza icyese amatangazo abiri yashikirijwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka mu nama ya bose yo kuwa 20 Kigarama mu 2021 na 18 Nyakanga mu 2023 mu kwemeza ko ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu 1992 byabaye ihunyabwoko ry'akarorero ryakorewe abahutu bo mu Burundi.
Jean de Dieu Mutabazi ngo nta cigwa na kimwe yoha abarundi bari hanze bagwanya ihonyabwoko bivugwa n'umunyamabanga w'ishyirahamwe rigwanya ihonyabwoko ase genocide ni gisata cyo muri Canada. Emmanuel Nkurunziza akavuga ko ahubwo Jean de Dieu Mutabazi ko yobanza kwishura amabi yakoze mu magume mu 1993 aho yararongoye umugwi ugwaruka gumugambwe Fodebu. Emmanuel Nkurunziza avuga ko umugwi w'igihugu ugwanyiho nyabwoko utarukwiye kurongorwa n'abantu bafise ibyo bagirizwa bijanye n'amacakubiri. Kurikira Emmanuel Nkurunziza wo muri ase genocide igisata cya Canada.
Abarundi bari muri Canada koko barangwa no gukurikirana no kugira ico bashikirije n'ico bakora kubi hanze igihugu na cane cane amabi y'ihonyabwoko ritarahanwa cyakorewe abatutsi kandi cyatohoje Nations Unies. Ku ruhande rwa Canada rwo mu buseruko hasanzwe hazi kuva kera yuko ariho umugwi amaze imyaka irenga 20 ukora ibikorwa byo kurwanya ihonyabwoko naho ni ase genocide Canada. Birasanzwe rero birumvikana yuko igihe urwanya ihonyabwoko utohava uhumiriza ngo wibagire yuko Uburundi urongoye n'abakoze ihonyabwoko badumwe kuri tokenisha mpuzamakungoni bene gukora ihonyabwoko bakaba bagajuye bagenda no kurikora muri Congo aho bariko bafasha imigwi y'intera hamwe n'aba FDR kugirira ihonyabwoko abatutsi muri Congo banyamurenge. Iyo tuvuze Mutabazi tumuburaba kubera ari umukuru w'umurwi urwanya ihonyabwoko mu gihugu gitwaga n'amategeko ari umugwi ufise igikorwa gihambaye cyane, ariko n'ubu iyo ataburongowe n'abatari bo ufise igikorwa gikomeye. Kubera iki rero tuhagaze kuri uwo muntu? Kubera kubona iyi ntwari hari bitabere ari we yahisemwo mu Barundi imiliyoni n'imiliyoni ikamugena kuri ayo mabanga, ni ukubera azi bahaje icyo bafatanije mu bikorwa byo guhonya abatutsi bakoze. Igihumbi magana cyenda 93-94 Jean de Dieu Mutabazi wenyine yari yavuze ibyo uwo warongoye umugwi w'igihugu wo kurwanya ihonyabwoko n'ivyaha vyo mu ntambara n'ivyaha bikorerwa kiremwa muntu, niwe ico gihe yararongoye ya migwi y'inkora barayitwonye Jeunesse Frodebu la Jedebu niko bayita mu Gifaransa, imwe yaranzwe no kunyuruza no kwica muri za Kamenge n'ahandi abatutsi yahitanye ku mabarabara. Uno munsi rero kuba ari we Sendetefte twari ko bitabire ari we yatoye ngo imugene yo mabanga bica biboneka yuko bazi aho bashimbe no kuvuga aho bazinanye ico bamaze mu ryo mugambi wabo guhonya abatutsi bashikanye ku butegetsi. Twebwe twerekana na ntaryo ibikorwa by'ububisha, ariko kubera ububisha butaba bukorwa n'igitugukorwa n'umuntu ni ngombwa yuko dukurikirana kuva mu mamu kugushika n'uno munsi abo bantu babikoze icabaranze n'ico bafara n'abandi babikoze mu bindi bice no mu bindi bihugu. Nico gituma n'ejo bundi hirya yeje twari ko dushikiriza itangazo ryacu gumbije uruboho rwa Sendetefte twari uno munsi twari twibukije yuko atwara mu Burundi bakoze ihonyabwoko kandi n'ubu ari kurikirana muri Congo aho bagiye gufasha interahamwe n'abandi bice ni gukora ihonyabwoko abanyamurenge.
Inzamba
kaje inzamba gateka kawe turabandanya n'amakuru twabateguriye. Ibintu biguma biyangara uko iminsi igenda ubuho mu gihugu bisa n'uko atanahamwe hakivugwa igitoro ikimenyamenyani modoka zimaze igihe zitonze imbere y'amastasiyo abatari bake bakaba barihebuye ubu bakaba bariko baracumukura baje kukirondera ikongo naho nyene bikaba bitaborohera na gato igitangaza abatari bake nuko leta yo nyene ibicishije kumushikira nganji w'amasoko ntanga guvu yari yemeje ko ubu atanzitizi zigihari igitoro kigiye kuboneka idonido ry'inkuru na Janvier habarugira
ahantu hose umuntu aciye haba mu gisagara ca Bujumbura canke mu ntara hose nico kimwe umwiheburo ni ugaragara mu maso y'abacungereye imodoka zabo mirongo itagira uko ingana ku masasho aho bavuga ko bamaze hafi indwi batonze muri bo rero hakaba hari abubahutse guca baja kurondera igitoro hakurya ibuvira muri Congo ariko rero bahageze ibintu bikaba bitagenze uko bavyifuza nkuko uyu abivuga yavuye anasubira inyuma zirayoye uko bintu vyifashe uno munsi nta modoka zisanzwe zunguruza abantu zikibonekeza ivyo bikaba vyacumye haba akavuyo hamwe hari abitoye bagafata amakamyo yabo bagapakira abantu mu mabeni bishuye none ivyo bintu vyosigurwa gute kandi atari ndi zitatu ziheze umushikiranganje w'amasoko ntanga guvu ubwiwe nyene yari yemereye ko igitoro kigiye kuboneka kandi gikwiye icyo gihe Ibrahim Uwizeye yari yavuze ko ikibazo cyari cyabaye ari uko hari abantu bashasha bafashe ikivuko cya Dar es Salaam byagoranye ko bavugana n'ikigo OBR
twabwira duhumurize abene gihugu ntabwo ari kena habe namba twakomanze igitoro gikwiye ahubwo habaye ikibazo cy'ubuhinga cyatumye haboneka imirongo ariko mu minsi ibiri bizaba byamaze guhera ku OBR gikorana nawe washasha ariko bakora ku kibuga cya Tanzania ubu ntabwo bizosubira kuboneka
abantu rero bikibonekeza ko barambiwe bagasaba leta kuvugisha ukuri ku kibazo ifise hanyuma igatorera n'ingoga inyishu irama icyo kibazo gisigaye cyabaye akanenda abahinga
nda leta ngiye ikunda abanyagihugu bacu ikanaga itose gitoro naye handi ho je nk'uko akazi kagasa n'uko kahagaze asaba imishyaragana jejwe by'ubutunzi atubwira ko amadolari bafise none naba ho iminsi mikuru igiye gutangura je sindiko ndakora abana biri gusara none mumbe muhe Allah gutegabashe
muri kino gihe leta ikaba tana kimwe iravuga kuri iki kibazo
urakoze Janvier habarugira kuri radio Inzamba agateka kawe mu gusozera makuru twateguriye kuko bya makomisi ya mbere turangiza makuru yacu ko yajanye n'inkino yaranze inondwi twale turangije Uburundi bwaratsinzwe bimwe vya kamaramaza ku munsi wa gatandatu hariya ikigali mu rukino rwa basket n'urukino wahuje abakinyi bakinye neza mu higanwa ryo mu Burundi uyu mwaka hamwe n'abakinye neza mu gihugu cy'u Rwanda abarundi bakaba bararushijwe amanota 29 yose aho ni mu gihe mu rukino rwari rwabereye Bujumbura u Burundi bwari bwatsinze bigoranye amanota 3 gusa turarabira hamwe naho inkino mu ishyirahamwe rya volleyball Bujumbura zigeze amakuru y'inkino tuyashikirizwa na Jean Marie Ndabashinze
abakinyi leta baranze higanwa ry'uyu mwaka mu gihugu cy'u Rwanda batsinze barushije biboneka abakinyi beza baranze higanwa ry'u Burundi ku manota 72 kuri 43 rwari rukino rwo gusubiza mu kwihora ku banyarwanda kuko mu ndwi iheze i Bujumbura kuri Departement de Sport abarundi bari babatsinze bigoranye amanota 76 ku 73 naho nyene inyuma y'umwanya w'agasunuzo kuko rukino rwara ngiye banganya amanota 63 kuri 63 icabonetse muri ugo rukino rwo gusubiza nuko basketball y'u Rwanda iri ku rwego ruri hejuru geranije n'iyo mu Burundi u Rwanda rwitegura muri byose rudasize inyuma n'ibibuga ibitaruko mu Burundi kuko abanyarwanda mu rukino rwa mbere bari bavuze ko ikibuga cyo mu Burundi kiri mu byabagoye ari nacyo cyatumye batsindwa ejo ku munsi w'Imana mu bagabo muzinga yatsinze bun iseti zitatu kubusa bisoro itsinda amikari seti zitatu kuri imwe ni mu gihe bukinzo yirahiye ga cosmos mu kuyitsinda iseti zitatu kuri zibiri mu bigeme rezas yatsinze ejia seti zitatu kubusa muzinga nayo nyene itsinda petete iseti zitatu kubusa nayo estetika itsinda GLS iseti zitatu kuri zibiri mu rukino rwa volleyball naho nyene mu mpera yindwi inkino zihiganwa mu gisagara cha Bujumbura zarabandanije mu bagabo ku munsi wa gatandatu Rukinzo yatsinze muzinga iseti zitatu kubusa amikare nayo itsinda buni iseti zitatu kuri imwe mu bigeme naho estetika yatsinze leza seti zitatu kubusa ni mu gihe muzinga yatsinze GRC iseti zitatu kuri zibiri.
Arakoze Jamarinda bashinze nino kuri ryo rwigiwe duce dusozera kwa makuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye Diclode nazo nije na kandi bashikiriza tabifurize kuranirwa shimire kandi bagenzanje bafashije kuyegeranya kugeza aho muyumviye kugire umugoroba mwiza na huta kuri Radio Inzamba agateka kawe.